Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vya ryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa mbere itariki ndwi y'ukwezi ku 8 mwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Undikije. Ubu numwanya rero ikiganiro muri sanga kuva kwigenekezo rya 30 y'ukwezi kwindi gusha kwigenekezo rya 2 y'ukwezi k'8 umuhuza barundi Edouard Ndwimana aherekejwe nabandi bategetsi b'Abarundi yabonanye n'Abarundi batavuga rumwe na leta b'amuhungiro baba mu bihugu byo hanze. Ibyavuye muri iyo miyonano ntibiramenyekana, ariko amakuru atangazwa mu nyamakuru bitandukanye avuga ko ataba bintu byinshi abari muri iyo nama bumvikanye ko ikintu kitazwi kandi nuko iyo mibodano izobandanya canke itazosubira gutumwako. Mbega ibiganiro canke imishikirano ibaye ku ruhande rw'ibiganiro bitunganywa n'umuhuza mpuzamakungu ku Burundi Benjamin Mkapa yahoze arongoye igihugu ca Tanzania bishobora kugira akamaro. Mbega ikintu abo banyapolitiki boshira ku rutonde rwa mbere mu gihe bosubira mu mibodano nk'iyo n'ikihe? Ibintu navyo mwifuza ko abanyapolitiki boshira imbere igihe bazosubira gutumwa ko n'umuhuza mpuzamakungu w'Abarundi Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu ca Tanzania n'ibihe? Rero muri kuri ibibazo byose twatumiye bamwe mu gwaruka, turi kumwe na Lionel Ndayizeye akaba we waherutse kurangiza ishuri kaminuza Université Lumière. Muri we neza Lionel
amahoro cyane, ndabaramukije namwe ngaho kuri Fond d'Amérique.
Murakabiye
amahoro cyane, turashima.
Igome turi kumwe kandi na Stani Iranyibutse arongoye urwaruka mugambwe FNL wemewe na leta y'u Burundi. Mwiriwe neza Stani Iranyibutse.
Mwiriwe cyane, ndabaramukije. Ijya mirango ngongera nkaramutsa n'Abarundi ndetse n'abantu banyu ijya Amerika bari ko baratwumviriza.
Murakomeye.
Yego turakomeye n'ukuri turashima.
Yego me tutarinzere gutesha akanya baduteza amatwi. Nkuko twabivuze harabaye umuhuza mu w'Abarundi yarabonanye n'abatavuga rumwe na leta babahanze igihugu cyane cyane ahurikiye mugambwe mu muhari Senared aho ni mu nama yabereye Helsinki mu gihugu cya Finland. Nashaka kubabaza dutangure kuri mwebwe mushiga ntahe Lionel, iyo nama mwarayumvise?
Ego cyane, murakoze cyane. Iyo nama twayumvise mbere njyewe natanga kumva kuri France 24 twayumvise mugabo ntitwigeze tumenya ati havuyemo iki, ntitwigeze kumenya ukuntu yatanguye kandi nk'urwaruka mu Burundi.
Lionel ndova telefoni cyari kwivuga, muratwumva? Telefoni ya Lionel ndabona itariko iravuga. Turi kumwe kandi na Stani Iranyibutse, tumubaze icyo kibazo nyene. Stani, iyo nama ika igihe muhuza abona na batavuga rumwe na leta cyane cyane abahurikiye mu hari Senared, iyo nama mwarayimenya?
Ubwo murakoze cyane. Iyo nama nubwo ko twayumvise, twarayumvise ko ari inama yabaye mu ibanga. Ese twebwe kubande rwanje narakeje cyane leta y'u Burundi kubona yarashoboye kwemera ikaganira n'abo batavuga rumwe.
Stani nta uko twabivuze, twavuze ko umuhuza ari we yabonanye n'aba makuru twaronse avuga ko ari umuhuza yabonanye n'aba tegetsi bamwe bari mu hari Senared n'abandi batavuga umwe na leta. Ntitwigeze tuvuga ko ari leta y'u Burundi yaganiriye na Senared. Ivyo murabishira kumuzirikanye kugira ngo ntitwave tuvuga ibintu tutaronka amakuru, ntitwaronka amakuru tuzavuga. Uranyumva Stani? Stani nibaza ko na telefone yewe yagiye. Reka tugaruke kuri Lionel. Lionel, mwari ko muravuga ko mwari mwumvise iyo nama?
Ego twebwe turavuga tuvuga nk'urwaruka mu Burundi twumvise iyo nama, mugabo je narababwiye yuko nari nababwiye yuko twemse kwivanze chance bintate hope byavugiye cyane mugabo ntitwamenye kuri iyo nama yatanguye kandi twamenye kuri ngene ya hege umva ntitwamenye byavugiwemo ntitwamenye ibyo bafashe kuko umaze kubona umuntu nk'umuhuza ari nzahaguruka akavuga ati cengiye kora nabajya nuko mvuga yuko haba hariho ubushaka ubwo bushaka rero twari turindiriye twebwe nk'ugwaruka mu Burundi amafi dukeneye kumva kandi byavuyemo kuko by'ukuri umaze kubona abantu
telefone ndumva ziriko ziragorana gatoyi Lionel muratwumva
yego je ndumva
duga ku ijambo mubandanye muvuge rero ko hari gihe ugume mu kibanza kimwe ko ndumva ko telefone iracika
yego nariko ndavuga ati jewe iyo nama narayumvise mugabo twarumvise twamenye kungene yatanguye kandi twamenye kungene yaheze kandi nk'ugwaruka mu Burundi ntitwamenye ibyavuye muri iyo nama kandi sabe si sinyo utari kumenya ibyavuye mu nama muri iyo nama kugira dushobore kubona ituze mu gihugu cyacu cy'u Burundi
mu kurindira kumenya ibyavuye muri iyo nama hari ikintu ku giti cy'urwaruka canke ku giti cy'urwaruka mwipfuza ko abo bategetsi boganira ko mu gihe ibiganiro nk'ibyo byasubira
na cyane cyane tugwe nk'urwaruka urabona ngaha mu Burundi urabona kuva aho uyu nyakubahwa umukuru w'igihugu mu 2015 hatorewe barabona yuko hari ingingo zimwe zimwe zagiye zirasohoka zo kudatanga akazi ibintu birinze kuja kumugaragara ati nta kazi kazi ushobora gutangwa uranka twebwe urwaruka duhejeje amashuri uba umva ni nka bombe ibicuritse bavuze yuko ata kazi kazi ushobora gutangwa sikuri urabona yuko ntikashi bafashe izo ngingo kubera
ndabona amatelefone akora nabi ariko nibaza ko ari mu buhinga bw'ivyuma ngaha ariko reka ndabona na Stani yagarutse Stani mwariko muravuga ivyerekeye iyo nama mubandanye
ego nanje iyo nama nkuko mugenza ndabivuze narayumvise mugabo nkayumva yumvise uko nyene sinzi ngo yateguwe gute sinzi ngo direje mugabo cyarike igituta ikintu turindiriye gishika nuko dukeneye kumenya ibyo byaravuye muri iyo nama nta birebire rero twoshora igice tubivuze ko byinshi turamenya by'ukuri iyo nama yari yerekeye iki baganiriye ibiki cyafunditswe ni giki kugira na twebwe urwaruka ndetse n'abarundi twumve icyo yoba yaravuye mu rutu turacabirindiranye igishika
Stani iranyibutse mu gihe inama nk'iyo subira kuba ikintu mwebwe ku giti cy'urwaruka mwifuza ko abo bategetse buganira ko niki
no twebwe mu gihe inama yo subira kuba n'ukuri twogaya cyo nama yoba
ndabona amatelefone havagorana cyane gose ariko Lionel namwe muri ngaho ntimwari bwaheze kuvuga ikintu mwifuza ko abo bategetsi boshika ko mu gihe ibiganiro nk'ivyo byosubira aho turiko tuvuga sinzi ko ari ibiganiro cyane two igihe umuhuza yosubira kubonana n'abandi baserukira nka Senarede n'abandi bose batavuga rumwe na leta baba hanze igihugu haba iburaya cyane muri Amerika
uri ko biraja urabona iyo bigeze byishimiye ko yatera imbere ariko tubyaha gutera imbere two dusubira inyuma sinzi nubona yuko abanyapolitiki hagati ku mpande zitandukanye n'ukuri barabe hagire barakure umare kunda rekure kugira abashobora gutorera imisho y'igihugu ikibazo kiri ngaha mu Burundi kuko tuko turata umwanya cyane n'ukuri yaba leta bari muri leta yaba abari muri opposition radicale by'ukuri barabo ikintu bokora kinyaruka mbere gituri mu cyo kinyaruka kugira dushobore kuba nk'ituze mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuko tuko turasubira inyuma biteye ubwoba kuko urabona yuko n'amanama mpuzamakungu no munsi urabona ko tutari ko turabemererwa kuyakira ngaha mu Burundi kandi muri 24 muri 24 twarayakiye
murafise intumbero mwotanga ku ruhare ku ruhara rw'abakiri bato muravuze ko bakwiye ku korosha impande zose murafise icyumviro gishitse mwoshikiriza
icyumviro gishitse ku muntu washikiriza no kutwebwe ko Burundi ari nk'impeto ihetse abarundi ihetse mwarabonye izuba ryacu ryakira abarundi narageze kubwira umuntu tumara abonye igihe cyabura mu Burundi ntabyo kuvuga ngo wowe wabuye muri FNL ngo uri umuseni DFDD bose baratinda ku murongo bakarara n'induga yari karara
Mwushika na istani na mwe ila nyusa telefone yanyo ndi ya likula kwa neza sinzi kwa telefone yanyo changi ala handi mwuni hinga pwizi uma aliko mwushara kusoze liki chimwe mwaliko mwashikiriza kuchereke ye ibin mwifuza vyo shigwa kurutonde guambe
mwetri mwucho jewe mwifuza mwifuza yuko mwravona ivihe igyugu jitie mo nivihe vidasalo chane nivihe vya sivi igyugu jinyuma bete ubijanye bifata byose mu butunzi muki bintu byonke no mu ndero bintu usa no kubona byafinyuma rero twe ibyo twifunza ni kuvuga uno muti mu gihugu hariho agahengwe naho urabona kuva inkureka zaratanguye kuva amatora atangura babiguma mu mugabo uyu munsi urabona yuko agahengwe ariko rero twe tuvuga cyane mvuga nti n'ukuri ibiganiro nibibe mugabo abo banyapolitiki icambere buharura yabanze bakunde umuntu wese avuga ko afite umunyagihugu nabanze akunde umunyagihugu kuko nyamba jewe uno munsi ndahi bujumbura nabagenzi bari bujumbura rero ngo turi nk'abantu supposing nka
ndebona telefone zibandanya kugorana tubibutse njuti mwese ko muri kamera bandanya kumviriza iradio hejo ya America risanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe na Arcade Bigirimana Arcade mwiriwe neza Arcade muratwumva ndabona uratwumva urafite ikibazo Arcade Bigirimana uratwumva
ndabumva
muri hehe Arcade
imuntara ya Burundi mu gihugu cy'u Burundi
murafite ikibazo murafite kimubiro turiko tuvuga cyane cyane kuvyerekeye inama umuhuza yagirishije aba tavuga rumwe na leta baguriyemo abari mu hari senarede aho hari imundwi iheze hari kuva ku itariki 30 gushika itariki ya 2 ukwezi k'8 murafite cyumviro murafite kibazo
ndafite cyumviro no bishikiriza aho kubyabere hariya muri senarede
yego
nuko bano banye politiki woshira ukumvikana imbere bakareka kuzabara kumirana bakaganira bakaraba yuko uno gwaruka gore kwagwa mu mporero mu gihugu cy'u Burundi araciye imyaka 2 atarukite matakazira ugwaruka rurose kukubera inyungu z'abantu bamwe bamwe banye politiki rero kandi tugiye kukubera mu gihugu cy'u Burundi n'amafaranga ifashanyo zaciye zihagarikwa igihugu cy'u Burundi tubona umenga kiri muri yambarugo nabagize amahirwe yo kuronka akazi hari abatarahembwa amaze hafi imyaka 20 imyaka 2 batararonka umushahara aro
yego turakuduka ku ijambo turakumva
rero nico gituma mvuga nti nibashira inyungu za bene igihugu imbere baganire
uwe
nari bwana Frederic aro
duka ku ijambo turakumva
jewe nagomba ahubwo uzontumire kumushikira nganje umumbarize hari abantu bamaze imyaka 2 bakora akazi ka leta n'ubwo gushikiza isaba atararonka umushahara uzombarize umushikira nganje w'indero cyangwa umuvugizi w'umushikira nganje w'indero icyo bivuga ko aro
sozera
kindi nacyo nuko baba aho muri leta cyanye abatavuga umwe na leta bose niwaharanire bari kuriranire kuko uri kuraramwe leta y'u Burundi yoguma igira bradofere yuko itaganira n'abashatse guri ku butegetsi naho ibiganiro ntawe bizigira bishika mugabo bose boharanira kuko ku mpande zose uraze guhera muri 2015 na ruhande na rumwe utakoze ibyaha rero haba opposition haba leta nayo nyine yarakoze ibyaha rero bose ibagiriranira imbabazi hanyuma baganire abanyagihugu bareke kugwa mu mporero uravye ubukene buri mu gihugu cy'u Burundi burategwa bwana Frederic
egome urakoze Bigirimana ikibazo mwabaje twabaze umushikiranganje tuzogerageza tumurabe muri iminsi tumubaze abo bakozi bo mu mushikiranganje ujejwe indero batarahembwa heze amezi abiri nkuko mwabivuze reka ariko tuhe
n'umunani w'umuntara ya Bururi bwana Frederic
ego
nabantu 22 bo mu ntara ya Bururi bamaze imyaka 2 bakora n'ubu batarabona umushahara mugaba rose akazi nyuma yabo ugahura ku mezi 3 baciye baronka umushahara
Jean Bosco tuzokuhinyisha tuzoguhamagara turafite nimero zawe tu ico kibazo tuzokibaza reka ariko imbere yaho duhe ijambo Lionel agira ico avuze kubishikirijwe na Arcade Bigirimana avuga ko abarundi ahubwo abanyapolitiki bakwiye gushira inyungu z'igihugu imbere bakarekuriranira bakumvikana nka kurya bavuga ko mu mpari zose haba ibyo bita mu cyongereza win-win situation nyarutsa mushi na Lionel
ego cyo kuno bivuga rishikirije n'ukuri bamwe igihugu cy'urundi cyafishe ingorane ingorane niyo nyene ingorane amaze kumva yuko abantu bashobora kubona ati ntibahembwa marumbisha igasohotse ryari ukungena umuntu yahora agura amayinite 5000 mu nyuma z'abura 2024 icyo ni byerekana yuko igihugu by'ukuri hari ikibazo nubwo uno musi wo guhaze widetachwa ngenda mu modoka nziza warota icyo gitoro ukaca ugatumbuka avuga ngo tujyobaho ngo ibintu bizogenda neza cyane ngo imyaka ngo iraheze ibiri ngo bavuga yuko cyadupfa mubwo urabona yuko hari ikibazo icyo kibazo rero ubwo buntu butariho igihe mu 2014 mu 2013 icyo kibazo cy'ukuri n'icyo tumva mu politiki bakwiye kujya hamwe kubyo bashobora gutoremisha cyo naravuze ati nta kibazo cyabayeho mu Burundi mu 2015 cyari gikwiye kubaho kugira dushobore gushyitsa aho dushyitse muri yagone gushyitsa ino saa tatu
ego me namwe estani iranyutse ko rico cimvuye cashikirijwe na Arcade Bigirimana avuga ko abarundi abanyapolitike cyane cyane bakwiye gushyira inyungu z'igihugu imbere kugira ngo bashobore gutorera inyishu amatati bafitaniye hagati yabo duga ku ijambo mu kanya gato
ego twese icyo nicyo cyumvirwa rwa twari dufite mu
ndabona telefone zisa n'izitameze neza tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mushya ntahe Stanley turakugaruka ko mu kanya ariko reka tubanze duhe ijambo John Bosco umunywanyi w'iradiyo ijwi rya Amerika mwiriwe neza
mwiriwe mwebwe ko mubivuze ni John Bosco nkabandi mu ntara ya Mwonge mu komune Bugarama
yego me murafite ikibazo murafite icyumviro
bo ego ndafite icyumviro usomye ku rubuga ngurukana bumenyi bwanyu nabonye icyitegeko cyanyu mpereye kubyanya n'umuhuza ndabona neza ko umwungo atumira abatategeza gutumira kuko navuze neza ko ahambuga nk'userukira ishyirahamwe AFGD na association de la veille de conscience de la jeunesse pour le développement intégral et multisectoriel undi ko ndarabarera urwarwa nirwa hanini bikunda kubabara mu gihe abanyepolitiki bataba bariko barahuza iyo rero umuhuza atumiye nabi mu kuvuga nta kabuza ko n'ibyo baba barimwo bigenda nabi akenshi rero turabona ko umuhungu ugwaruka urakumiza cyane birutumirwa muri aya manama kandi akenshi bamba bavuga ko ugwaruka ari bwo Burundi bw'ejo ikindi tugiye kuraba turabona ko abanyepolitike mu gihe baba bagiye kuganira ntabwo bashyira imbere inyungu z'abenegihugu bashyira imbere inyungu zabo urumva rero icyo kiragoye hanyuma ikindi turabona ko umengo imico n'akaranga byarakumiriwe aho umengo tutagiye mu mahanga ibiganiro ntibyoshoboka kera ndazi neza ko iyo habaye amatati hagati y'imiryango ikibanyi hari hamwe bita abashingantahe baragenda bakabumviriza bagaca urubanza ibintu bikagenda neza bikongera bigahera none uyu munsi ni mu makungu hirya no hino ariko nta kundi ko twemeye gutakaza imico n'akaranga reka tugende icyo rero mbona cyokogwa ni uko abanyepolitike mu gihe baba bagiye kuvugana ku kibazo cya politiki mbona ngaha mu Burundi bogenda koko bazi icyo bagiye kuvugana ko kuko akenshi bashyira imbere inyungu zabo aho gushyira imbere inyungu z'abenegihugu kuko turiko turaraba ibi bintu nta n'iminsi itatu byohera mu gihe abanyepolitike boba ari abantu bavuga bati twebwe tugiye gukora iki kintu koko kugira gitorere inyishu ikibazo kiri mu Burundi ntabwo ari ikibazo gikomeye cyane cyo tuma iminsi ibiri itatu ine ukwezi ndetse n'umwaka uhera iki kibazo kitavuye mu nzira ni ukudashaka kwabo mugerero boshaka bakabishiramo ingufu n'ingoga hanyuma n'umuhuza nawe akabishiramo ingufu bidasanzwe akamenya ko gufata ingingo ari ikintu gikomeye cyane nabyo noneho byofasha mu kuva muri izinjyane za politiki kuko tugiye kuraba n'ibintu bijyanye n'amahoro n'umutekano n'ukuri ntawo umuntu yoza ngaho ngo avuge ngo umutekano urakwiye n'ingorane gusa za politiki izo nazo akenshi abanyepolitiki bagomba kuzicuruzamo uyu akagomba ataronse iki ntiyemera urya ataronse iki ntiyemera icyo gusaba abanyepolitiki ni uko bakora ibishoboka byose hanyuma bagahuriza ku kintu kimwe kuko cyukubaka igihugu ku buryo atakongera kubyosubira tugenda iyo arusha tugenda hirya no hino mu makungu ni ukuvuga ko nubwo bazokwama bagiye ntibyokunda mu gihe bakazoba baramenya ko gukorera abenegihugu cya mbere bategeza gushyira imbere kuko
urakoze John Bosco
umenyeshamakuru bashyira imbere inyungu z'iwabo byonyine gusa kuko baba bamenya uyu munsi ugwaruka ingorane dufite ingorane zidasanzwe cyane
kandi John Bosco reka duhe ijambo abatubire twatumiye bagira icyo bavuze ku byo mwashikirije reka duhe ijambo Lionel agira icyo avuze muravuze ibintu byinshi cyane rwose muvuze ko abanyapolitike k'abarundi bataye imico n'akaranga kubona ibiganiro bibihera hanze kandi muri kahise bashobora kwitorera inyishu z'ibibazo byabo mwavuze cyane cyane kandi ukuntu abanyapolitike bashira inyungu zabo imbere reka ugwaruka rukibagirwa Lionel duga ku ijambo twibaze ko telefone
ntabwo abeshe kuko urabona ukungene ugwaruka rwagerura ibiraro murabona je ndibuka nkikura nkiri umwana mutoya kana gatoya
ndabona nibaza ko Lionel telefone worondera telefone yindi sinzi ko ari telefone yawe canke ko arahuri duga ku ijambo uratwumva
je ndabumva
duga ku ijambo yasubira gucika tu duga ku ijambo
hama urabona yuko ugwaruka ni nk'ibiraro by'abanyepolitike baraja ngaho bakarukoresha bakanukoresha ibyo bashaka baheza hama bagafata ubutegetsi bafashe ubutegetsi bakigiye nubwo ari kwikina amatabu je ndibuka nkikura nkikira kana gatoyi ntabwo namubonye uwo muntu ngo hari umunyapolitiki yegeje kuorganiza ibintu aje kubyoorganiza abanyuma aravuga ngo guca umwana w'umwana iriya arakironka mugabo icyo gihe barambwiye yuko icyo gihe ugwaruka rwamapfire rwaruteye ubwoba by'ukuri urabona yuko ibya byumviro nyine n'ubu bikigarukwa uranya abanyapolitiki dufite no munsi ntabwo ari abanyapolitiki bagomba guteza igihugu imbere ntabwo ari abanyapolitiki bagomba kuvuga ati twebwe igihugu
icyo cyumviro turagusaba kukigaruke ko mushyira na Lionel ndabona telefone isubiye gucika reka duhe ijambo Stani iranyibutse nawe nyine agira icyo avuze ku byashikirijwe na John Bosco
ego urakoze aka telefone kari kangoye nagomba kubanza kuvuga kuri iki kibazo cya Arikade byashikirije aravuga ngo abanyepolitike nibaganire bareke gushinga inyungu zabo imbere n'ukuri jewe ndamwunga umukono birababaje cyane kubona abantu badashobora kutahura abantu badashobora kumenya ukuri uyu munsi abarundi nibo bari mu kibazo uno munsi twumva igituma abo bantu bumva ko bakunda igihugu bavuga yuko bakunda bene igihugu bashobora kureka kwishyira inyungu imbere za bene igihugu ntitwumva abantu uno munsi bavuga bati uno munsi ufashanye ntize mu gihugu uno munsi ntimufashe igihugu uno munsi ibintu biracika mucumva rero ko hariho abantu bashyira inyungu zabo imbere kugira bakamishe rero jyewe nkabandanya ndamwunganira mugani kuganira si bibi mugabo ni kuraba ni iki uno munsi intambwe tugeze ko dushobora kuganira mu minsi rero twarumvise akarere ikaca urubanza ku bijyanye na manda ko manda yabaye ishyizwe amategeko abahungu batoye nibyo baratoye twaratetwa abandi baratoye mu minsi heze narumvise amashyirahamwe mpuzamakungu yemera ko inzego zihari ziri legali wenda ngo uyu munsi wo nikuraba ati iyo tuje tuganira ni iki bakaraba ntibadusubize inyuma kuko iyo tuvuye ntidushobora gusubira inyuma duciye ahantu habi turenganya ahantu habi duciye mu mwonga kudasanzwe abagenzi abajoni gwaruka gwarahashije ubuzima uno munsi bariko baragira ibibazo n'abavyeyi babo uno munsi abo bari bariko baranigana abandigana ivyo baniganira bari nyuma y'igihugu nta kintu na kimwe tubona bariko barafasha uno munsi gwaruka bwinshi rurafunzwe abantu benshi barafunzwe bararira batagira ikibunziriza barara batagira uwo batakira uyu munsi rero tugeneye ibiganiro bidusubiza inyuma ntibaraje mbega ni zihe twe niyo sije tuganirako kandi murumva neza yumva neza nta biganiro bishobora kubwanje nk'uko nakurikiranye akazi k'igihugu nafite ikibazo tumaze n'iminsi uno munsi hari abavuga bati mwumvuga gato hari abavuga bati dukeneye yuko tusambura inzego zatwe n'igihugu tuje mu matrande kuva nk'icyo cyumviro cyarataye igihe nibarabe bati mbega baturayumva 2020 adoti kugwa gute tubyitange ku gute ko turi mu bihungiro bidodonda gute ndo gatuje tuyategure ije nizo birakwiye kwicara bakavugana leta nayo n'umubyeyi ikaraba ukuntu abo banyepolitiki bashaka guhunga bashaka kuganira bo hataha bagategura amatora ariko nibagire yuko budashobora kuganira n'umuntu bavuga ati wowe sindakwemera kandi bene bavuge bati iyi leta
Urayizi iryo shitwe n'abene gihugu. Aba baganire n'iyo leta. Egome Lionel ndabona kanya kariko kagenda reka duhe n'ijambo. Reka duhe n'ijambo. Reka duhe n'ijambo Lionel nawe nyine yara telefone yo yacitse yari kuragerageza kugira ngo arabe ko bashikiriza cyumviye kuri ico kuvyashikirijwe na John Bosco. Duga ku ijambo Lionel.
Ego ibyashikirijwe na Jean Bosco n'ibintu byumvikana cyane urabona yuko by'ukuri abanyepolitiki bakwiye gufata inzira y'amahoro abanyepolitiki bose yaba ufise urubyaro famiye warayikwiha mu Burundi ukayitwara mu mahanga nta kamaro ko kuguma watsa umuriro kuko abari ngaha mu gihugu igihugu kiruzuye n'ukuri abanyagihugu bari ngaha mu gihugu ni benshi kwatsa umuriro rero ngo kubera uvuga ati nta wanje ari hariya tetetse uratwaye famiye mugabo ntiwatwaye inshuti ntibatwaye abagenzi bose ntibabamare mu mahanga igihugu cyacu cy'u Burundi abantu bari koracica n'abanyapolitiki bagiyeho batagomba guteza imbere igihugu ariko bagombye guteza imbere inda zabo n'abanyapolitiki bari koragwana baca hejuru no hasi kugira bajye amakori nta kindi kintu bagwanira mu gihugu cy'u Burundi
tubibutse inshuti mwese ko muri kamarabandanye kumviriza radio nk'ijwi ry'Amerika risamiyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ndabona telefone ya Lionel yibandanye gucika mushe na Estani iranyibutse John Bosco yavuze ati ika umuhuza agiye kubonana n'abanyapolitiki atari bo ico cyimubiro mu kivuga kwiki jo umunywanyi radio ijwi ya Amerika John Bosco yavuze ati umuhuza ari kwaganira n'abantu atari bo yarakwiye ahubwo kuganira n'ugwaruka ivyo mu bivuga kwiki
yewe ahubwo iyo gacyumviro cyo mu John Bosco uruhande rumwe kirumvikana urundi ruhande nta muntu atari umuntu wese twe tufata ko mu rundi nkuko ari mu rundi ndo umuntu wese afite ibibazo akwiye kugishikiriza amazi inzego ziba zihari inzego ziba zaheta ikagitorera umuti rero kuri icyo cyumvira umuhuza yagize kuzaganira nabo nibyo ajeje mu mirimo y'abamisi yose rero ko yoja kumviriza uwo ari we wese mugabo jewe mvuga nti narabe abo bataja kumviriza kuko uyu munsi twebwe ugwaruka turi tido 75% turenze uyu munsi twese turi ngaha uyu munsi w'abayibazo nitwe dusufura nitwe bikorako bakadusha muri ibi na biriya akabitse tugira ingorane nkuko nemeje kubivuga ntibarabe rero ni biki bagiye kuganira kandi n'ukuri iki birababaje kubona abantu ari umuntu ushobora kujya kuganira nawe atifuza nk'uko afise izindi nzira ziwe ashaka gucamo abandanya tuba asamaza kugira abandanya atoba ibyo biganiro ntibikwiye kubira ku bwacu none hari i Burayi baganira n'abantu bangahe ninde nande ko ngaha mu Burundi twabaye 9,000,000 ugiye kureba abanyagihugu bari ngaha i Burundi cyangwa abanyepolitiki bari ngaha i Burundi nibarya gusa twumva hanze niko kibarya batuvuga ati batuganira gutaha hama abanywanyi babo bababone abajoni babo bafunze babashikeko abantu bose bari ngaha bababone hanyuma babambaze baganire
bari aho hariho ikibazo gihambaye cyane rwose cy'umutekano w'abamwe bamwe ariko reka tubibutse ko mwiko mwabandanya kumviza radio ijwi ya Amerika lisamianira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe na Emile. Emile mwiriwe neza?
Mwiriwe neza Frederic.
Mwiriwe neza muri hega Emile?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Kazi na ki Kirundi?
Ni abo mukiza.
Abo mukiza murafite kibazo, murafite icyumviro?
Oh nagomba mere ku ntererano umuri ndarangiza nibariza akabazo batumire.
Yego.
Kubizanzwe kubaha mahari ibiganiro mu Burundi yo hadusimborane je nka je uko ndabyihweza ndabiraba ndabona yuko ibiganiro byo muri kaje biba byari ibiganiro by'uruhendo igute byari by'uruhendo kuko nandi nka karoriro gatoya burya iyo habaye ikiza kanaka cy'indwara icyo kiza kigatorerwa umuti bataranduye umuzi w'ingorane yateye icyo kiza ni ukuvuga yuko umuti utaba warabonetse nyawo bisigura yuko kuba mu Burundi hakiba ibiganiro by'ibihuza abanyepolitiki ni ukuvuga yuko ibiganiro byarabaye muri kaje haba harahabaye nk'akantu katashyizwe hagaragara habaye gufukirira ko niyo mpamvu zubona kenshi yako kantu kadutse uzabumva ibiganiro rero ibiganiro mbona mu bitegurwa nk'aha mu Burundi hagati y'abafite icyo bapfa ibiganiro mbona ni ibiganiro bizana agahengwe sinovuga ati ni ibiganiro bizana amahoro aramo uko byo ndabiravye demokarasi tukiri ko mu Burundi si demokarasi no kwita imirama nyene no kwita demokarasi klasike turacyari muri demokarasi konsensuel iyo nayo ni demokarasi bizana ni mu biganiro bisiguri kire akigoro ko umuhuza yagize mu kugenda kuraba bajya basinarede bahurikiye muri senarede ego nakigoro kire ariko ikintu je no bisabira no kuri barabize biganiro baba ariko bararondera kugira nibyo je ndizera yuko byoza nituze mu gihugu kuko burya ahantu habuze amahoro burya sikeshi yaboneka umutekano uravye rugezo abarundi bakenye ko kuri muri kino gihe ibintu bihomuriza ni ibintu bishobora guhungabanya umutekano umwanya wari wose je rero nkabasaba ati ibyo biganiro bategekanya kubisubiramo ni ukuri babirabe ntibibi biganiro by'uruhendo ntibibi byahise isubira kuza tugarukana mu bindi biganiro kandi bavuga n'ukuri intandaro y'ibibazo biri mu Burundi bayibushe ama nkarangiza nisabira nakomura ntunga nibariza akabazo kamwe abo batumira mbega kuba n'ibyo biganiro atagwaruka ruserukigwa kandi nkaba numva baguma bagaruka yuko ugwaruka ngo ariko ngo rugwa ngo kiraro ngo gusabanye politiki nka Lioneli ndumva ari umujene aci ubwenge burya hari umunyepolitike yoba akimugendera ngo amugire ku kiraro yisunze nk'ubumenyi yoba afise mu byo yoba yarize mu ishuri mbega ikibanza abajene baba bariho barahabwa muri ibyo biganiro bitegurwa kuva na kera nta kibanza namwe mbona abajene baserukiye hoba ari ikihe ibyo biganiro biba bigiye kuba bizogira ingaruka izihe ugwaruka rukenye mu ashino gihe bimwe biteye isoni
yego me
mama murakoze ndabashimiye kuba mama ijambo
urakoze haba umukiza Emile ku vyiyumviro vyiza ni kibazo mubajije abatumire reka duhe ijambo Lionel agira icavuze mu kanya gatoya cyane ngo se Lionel ndabona na Ilya aturindiriye kugira ngo ashikirize icyumviro cyangwa ikibazo ciwe duha ku ijambo Lionel mu kanya gato
yego muranyumva
yego
arakoze cyane cyukuri nagira ndamushimire cyane ku kibazo abagiye cyiza cyane cyukuri na nipfuza yuko abajene cyane cyane bo mu Burundi bo hindura ibyiyumviro
sinzi telefone ya Lionel turakugaruka ko Lionel reka nico kibazo duga kwijamo muri abo twumva telefone gumucike
ego nayo cyo kuvuga ati turafite ubwoba y'abanye politike dufite mu Burundi kuko urabona yuko atabanye politike by'ukuri bagombere neza igihugu ariko arabanye politike bagombera neza inda zabo ati twebwe nk'ugwaruka iyo turiko turaja kuko
ya nibaza ko telefone imeze nabi Lionel Changhe n'umurongo umeze nabi reka duhe ijambo kuri icyo kibazo Stani iranyibutse turabe ko telefone yiwe ikora neza ivyumvire vyashikirijwe na Emile avuga ko hakwiye kuba ibiganiro nyakuri kugira ngo abarundi ntibaze kwame mu biganiro bagashika ku ngorane reka ku muzi w'ingorane z'abarundi duga ku ijambo mushyana yabaje n'ikibazo kandi kubona ivyo biganiro vyose biba urwaruka rutatumiwe kandi ariwo nkingi y'igihugu arirwo kazoza k'igihugu duga ku ijambo Stani
kuri
nyene ndamushimye cyane nakomere nitanze iki kibazo twama twagishikije imisari mike ko byaruka rufata kibanza kinini mu banyagihugu bagize igihugu cyacu nicyo gituma izega biraba byose abo batumira abo bagiye abo babashyize imbere kumbure bashyize imbere ko cyabara cya ikibanza ugwaruka hanyuma yabivuze nimwe twariko turavuga uyu munsi biraboneka yuko abanyepolitiki bariko baraganira uno munsi nta muntu n'umwe akunda umunyagihugu ukuri biragaragara je na magaruka ku kibazo cyengana n'abajene benshi abajene bafunga urazi imyidogo Frederic bafise kuko twaba abantu baganira mu kibazo cyo baganira babanze baganira kuko dufungwa ko badutumye muri 2020 hafi mirongo ingahe bari abajene bose mu nzi bakoreye abo bantu bariko bashaka kuganira bari mu gasho bari mu busho abandi baragize gute baracyahize abo barahuye kuko ibyo babashyizemo nibabanze baganire basicyo bavuge bati abajene bacu nibatezurwa hano ikindi cya kabiri ikindi cya kabiri nshobora kumbwira ibiganiro ukuntu nshobora kugenda uri hanze y'igihugu tuba tuta abarundi tutariko turabikurikirana mwe mwavuze ngo umutekano ngo kumbure umutekano wawe mbega ninde muntu asubya ingufu muri opozisiyo gushyira nawe gwasa hagati nari njyayo ubujumbura katekaniwe ntakora imirimo yiwe kuri kwanza ninde yewe kigenda ku mana nashyikiriza amakuru yiwe uko abyipfuza uko abibona bigenda mu gihugu hari uriya muri tugwara rero niburaba abo bantu ahubwo bagiye gukamisha twe dusaba yuko n'ukuri buhindura intumbero nibaje baganire babishaka bivuye ku mutwe bavuga ati twebwe n'ukuri turakeneye ibyo tubona ku bijyanye ntibareke guhuvya leta uno munsi amatora asigaje imyaka ibiri n'ibyo bintu baganira atari ibijyanye n'amatora n'ibindi niyo gikindi nacyo Frederic hari abantu raporo uri kuraganira uvuga yuko leta uno munsi ihari niyo utayemera uno munsi niyo ugaruka kuganira kuri leta ngo ubundi ikimanda ngo dutwike ibintu ibyo biriya kandi turi ko twegereza amatora nicyo gituma rero nawumva yuko ariko icyo gikinyoni baba ariko barakora rukontreri nibaganire ibyo babona biri mu bihe bigeze uno munsi hari imigwi myinshi mu gihugu hari umugwi senetizi nawe cyaciye mu gihugu hose ubwira ijyana hagati y'abarundi abafatanye nabi mu bihe bitameze neza abateranye amabuye abapfuye ubusa bateranye n'imiryango
ndagusabe uzura guhanagura amajambo reka duhe ijambo uwo munywanyi radio ijwi rya Amerika Elia turi kumwe ngaha. Elia mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Muri hehe Elia?
Ndi Elia Nsengiyumva nkaba ndi muri komine Muha mu gisagara cya Bujumbura.
Murafite ikibazo? Murafite icyumviro? Abari kubavuza radio ubanza kwizimya hanyuma ukabaza ikibazo neza.
Nikiri inyuma.
Uzimi radio?
Ninutanya n'ahantu bavugiriza imiziki kuri studio mugabo nayo nigiye ugato wingirana ukwama rusange iyo nagiye guhagara.
Yego nyaruta ikibazo rero kuko hari hinduru.
Murakoze cyane. Hama so mfise uyu munsi ndacyoherwa iyo ndiko ndumva impande zitandukanye zose zivuga yuko zikunda igihugu. Nibabishyire mu ngiro nicyo cyiyumviro mfite uno munsi kugira ngo tubone by'ukuri yuko bakunda kino gihugu cy'u Burundi Imana yaduhaye, kuko niyo babishyira mu ngiro bagashyika ku masezerano nk'uko babandanya kubitwemerera bazoba biyambitse agahuzu kandi bizotuma bahora badukisha mwigisha babandanya kutwubaha twese muri rusange. Nta bindi ndavuga byinshi. Ndabashimiye ku mwanya mu mpaye ku iradiyo Ijwi rya Amerika kuko sinkunda kurandira kiretse gusa rimwe rimwe iyo bingoye. Murakoze cyane.
Urakoze Elias, ngiyumva ko cyumvira mushikirije. Reka dusubire kwa Lionel twumve ingene telefone ibikora. Lionel, musozere ku byari byashikirijwe n'umuntu wanyu wacu John Bosco ucuja no kuri icyo kibazo no kucimva gishikirijwe na Elia. Duga ku jambo.
Muranyumva?
Ego duga ku jambo.
Ego kero nari kunavuga ati kuri
ya Lionel urabe ko duha indi telefone ngaho kuyo ntidusubira kuyiguhamagara ko nibaza ko ifite ikibazo canke ari umurongo utagenda neza reka rero duhe ijambo Stanislas Stani iranye utse agira ico avuze kubyashikirijwe na Elia
Elias ndamushimye cyane Elias nikuri ashikije ikibazo cyiza cyane kandi abana bagira ibyiyumviro nk'ibyo umuntu nihaba hariho umuntu ariko araganira ku nyungu z'umunyagihugu ntabyerekane kuko ntidushobora drema twenda abanyagihugu munsi turanije ntibabyerekane abo bantu leta nishyira imbere kushaka ko nayo nyine n'umubyeyi abo bantu ibumvirije ubwabo ntushobora kuvuga yuko abo bantu babandanya badusubiza muri 2015 nuko tutazi gusa ibyo baganiriye n'ibyo basanze twahinga icyo tubivuze ko nimwabironka muzobiduha mugabo bumve yuko uno munsi dukeneye ko birukana ko bafite ugushaka uyu munsi n'umurabe niko ndabivuga hasigaye imyaka itarenga ibiri kuko yaheze ngira mu mwaka utangura nitegura amatora none nimwumva abo bantu baba bashaka bakabazi ko demokarasi mu Burundi iriho kandi inzego zijaho ari inzice mu matora uyu munsi rero barabona ko hasigaye imyaka ibiri bariko baradindiza ibiganiro bariko baraca hirya no hino bariko barahinduka amakungu ibintu biracika intambara iragira ejo bundi nabonye umuririmbyi je nari muri konsere y'umuririmbyi Kosikoromide ibintu yavuze ati je bwa undi mu Burundi ibintu bavuga vraiment ari ibi nzi ko ushobora kubita umuziki kera samu sinze sasha n'ikindi cyizere z'igitondo nkazuba gitari yaca Bujumbura n'amaguru atari ingorane zihari nimuraba abo bantu bagitorera umuntu uno munsi abantu baranwaye uno munsi umutekano w'abantu w'umuhutu umututsi umutwa wefura uracungereye nta muntu n'umwe yidoga none abo bantu niba batari inyungu zabo amatora yarahetse iriya deza amatora yararangiye icyo cy'amatora cyarahetse iriya umwaka urahetse sentare igiye kubahiza inyugeyo sentare yafika y'ubuseruko igiye kubahiza ibyo ashingiro ishyikirije ko inzego none ibindi baganira ni iki ntibaganire ukuntu amatora yogenda ku 2000 na 2000 baze mu gihugu tubabone kuko
majambo magufi mushya ne Stanislas reka duhe
nange message Federic ndabariye nange message ndabwe message abantu banumwe bafunzwe jano hino bavuze
so ziravuga
ibiganiro Federic ndabariye gatoya urumva iyo message nabo bayumve
yego
bavuze bati twebwe turi abantu turenga hafi igitigiri kirekire twafunzwe tuzira abo bantu bavuga ko bariko baraganira hanze ibyo bintu baganira bataganira kudukura mu munyororo badushyizemo mu mitego badushyizemo n'ibiki nabanze baganira ibyo hanyuma tuve mu munyororo tujye mu gihugu dukore mu miryango dukorere igihugu nabo baze tubandanye politiki yo kubaka igihugu
murakoze Stani mushyana Lionel Elia umunyanyu radio ijwi ya Amerika yavuze ko impande zose mu Burundi zivuga ko zikunda igihugu ariko aravye ikuntu ibiganiro bifata igihe kirekire akabona ko akwiye gushyira mu ngiro ivyo bavuga muduga ku ijambo mu sozere no kuciyumvira mu ariko murashikiriza mu kanya gatoya
hallo
duga ku ijambo Lionel ntutumwanya
ego rero ndashimya cyane
ndabona telefone yawe kandi
hallo
vuga duga ku ijambo nturindire
ati barame abanyapolitiki bari kubatwara urwaruka kuko urwaruka niko gwinshi paraporo y'abanyapolitiki nagira ndakubwira yuko hagati y'abanyagihugu batoba tuko ata kibazo na kimwe kihari ikibazo kibonye abanyapolitiki abanyapolitiki nibo bavyo bava bakagenda mu banyagihugu bakabashamwe ibyiyumviro byo gucanamwo nibo bababwira ngo muribuka nibo bababwira ngo murarabane
Lionel na uhinde telefone ndabona igifite ikibazo reka duhe ijambo umunywanyi radio ijwi rya Amerika Ben John mwiriwe neza muri hehe ga Ben John
ndi mu gashoho mu ntara ya Muhinga
yego me izina ry'ikirundi ninde
ni Duhayimana Aaron
nduga ku ijambo urafite ikibazo cy'imviro
ni cyumviro cyose urabona mu bisanzwe ntaho bayo umutumbise umutegetsi yagiye kuraba abantu babarundi bari hanze nta kindi tuba dukeneye twasifuza yuko ahubwo yo bashikiriza ijambo ry'uko boza tukafashanya kubaka igihugu kuko ubujya urwiburasanga ubwiye kuraba ugasanga abantu benshi bari hanze usanga igihugu nicyo kiba kiriko kirahomba bene gugu bagahomba hari gusanga hagiye abantu bafite ubumenyi butandukanye boza bakadufasha mu gihugu ahubwo icyo narusaba ni uko abantu bose bagiye hanze bo begeranya bakaga tugafashanya kubaka igihugu
murakoze Ben John reka duhe ijambo Vital Vital mwiri neza muri hega Vital
yende mu kayanze
izina ry'ikirundi ninde
babaranya nka Vital
yego baranya nka murafite ikibazo murafite icyumviro
cyumviro nari mfite
duka ku ijambo wegere telefone mvuge cyane
cyumviro cyane nari mfite
nuko
abanyagihugu twebwe dukeneye amahoro icyo mbona abanyepolitike bari hanze nta munyepolitike mbona akunda igihugu arimo ko iyo baba bakunda igihugu baba baza mu biganiro bagashyira hamwe bose hanyuma tukaronka amahoro kandi ikindi nacyo ibyo biganiro rero numva bagoma bavuga nta munyepolitike n'umwe numva ashaka uko ibyo biganiro byoba ko iyo bashaka ko biba baba bajya mu biganiro bafite ibyo bateguye bakora hanyuma umuntu bakumvikana ubwo tukaronka amahoro abanyagihugu
Murakoze Vital murakoze reka duhe n'ijambo rero Stani ndabona telefone ya Lionel yabandanije kugira ibibazo Stani muratwumva
yego ndabumva
yego meye ku cimbiro gishikirijwe na Ben John na Vital duga ku ijambo
yego John n'ukuri ndamushimiye cyane avuga ati abarundi bari hanze nta kindi tubipfuriza ati atari ugutaha ukuri ikintu cya mbere abo barundi bari hanze nibumve ko batashobora kuvugira igihugu bari hanze ibyo nabo ntibabyumve kuko uburyo turi mu ntambara imbere hari abantu batuza abandi abantu bagahunga bakomoka igihugu bagira bidegereza muri uyu munsi umuntu wese aridegereza mu gihugu natanze ubururero bw'abanyepolitiki bakomakomeye bari ngaha ndetse byo no kuraba mu matora baronze amajwi akwiye barindahibuzibariraha imbere hariho n'abari muri leta abo bantu baba ko bakunda igihugu ndavuga nibatahe bwa mbere babanze bashikire abo bataye ngaha hamwe baje gushika ngaha batoheza leta n'umubyeyi bicare barabicoka kugira ibyo fashanyo bagiye kuzirika ku nyungu zabo batumigira bapfubera batubohera amaboko umugongo niyo leta iba ikirahomba niyo leta ko uyu munsi ibintu byagize ntibigume irangura imigambi yayo ubushakashatsi bwinshi nkubu nitwenga abanyagihugu iyo twari kuba tutabirunga urumva nitwe tugomba rero
ariko mushiga nawe Stani iranyibutse Stani iranyibutse muribagira ko hariho abahunze igihugu cyane cyane kubera umutekano wabo babona ko ashobora umutekano wabo ushobora kumererwa nabi ibyo mwagumye mubyibagira
none bagize kudeta none rega kudeta n'intambara wowe uba wateguye igitero wawa ibyo ugize kudeta harimo kureyishisha no kwishyura rero iyo utsinzwe umenya ubwo umenya inzira ifata ahubwo niyo no mu bindi bihugu murabizi umuntu yateguye kudeta akatsinze murazi ko bigenda abo bahunze no kubera yuko bashatse gusubiza inzira demokarasi inyuma
ariko uraza ko
abantu uko leta
abarundi bahunze ni benshi baharugwa mu bihumbi mushyana Stani bose ntibari muri kudeta
nta murundi yahunze intambara we ni kutari ngaho ibujumbura hariyo amakampanyi yarahabaye abantu baratanga amafaranga abantu bakaca kunzukunze bavuga ati ibara riraguye udahunga arapfa abantu bahunze kubera inyigisho zabo bantu bahunze igihugu turafite urubisi yabo n'abahawe amafaranga bagize mobilizasiyo yerekana ko ibintu bikize mu gihugu abantu bagira abahwere hari intambara sindamusiga none uzoguma ngaho abantu we ni kutari bujumbura kubera kuri pasi basanga hari nk'abantu ibihumbi bitanu ariko barabiga amantuke turacyari ngaho turacyari ngaho rero uno munsi warabuye uko babishatse siko byagenze abo bantu be bari hanze kuri umutekano wabo barazi icyo biyagiriye ubwo leta n'umubyeyi n'icyo ni ngufi baganira ahubwo basabiye rero mugiye muvuga ko wese ari ikigongo kuko baramenje
Hakizimana Gordie.
Murafisi kibazo murafisi cyumviro.
Yeye linera nabwo nagomba gutanga abanyepolitike nabwo akunda igihugu yabakunda igihugu n'abuje bogenda anze bagasemera ngo ni bakimfaga mitege guza mu Burundi kandi baziko abarundi ko gukora ukatwa madigenye cyane. Hago yabakunda Burundi boza nyine bakaza mu gihugu bakazuba n'ifanganyo bikaza uko nabuje bakunda Burundi bakatwaje naga bakamfaza ngo nibiza ngo bitunganye. Ariko nabatumye Hello?
Duga kwijambo turakumva.
Ariko nabatumye bora bakajaba ikaguza ko bavuga ibya politike nabonye ne kuko yaba ibigano babikona nabonye boreka kuko ariko ibigano byobera hanze bakaza bikabera mu Burundi. Murakoze
Gordien. Erika duhene ijambo Dinandos mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Muri hehe Dinandos?
Igiharo.
Mu izina ry'ikirundi ninde?
Kwizera.
Kwizera. Mufite ikibazo? Mufite icyumviro?
Icyumviro gihe kubijyanye n'imibonano haba ku ruhande rwa dushaka kuvuga rumwe bamabagirani yani ko tuntu nenga ahanini abanyagibona cyose cyose kuko n'amajambo nta bikoko bafite mu zukuri ruko abaraba nta bikoko bafika cyane kwa yuko izo ngendo bagwiza byose bya gushaka ka musubi byo kuri ari mu gihe bakumira gihe bade gukore nyine kuko je ndiko ndaraba ibendo byo kujya ahiye mu zafira ande za rusha n'ahandi kandi bikora amafaranga menshi kandi bakagaruka kwa musaruro w'ishyirahamwe kandi akeno kwiyose ibikorwa muri make rero aba abatavuga rumwe na leta cyangwa yaba leta barakwiye gusakura ineza y'umunyagihugu nayo nimba bagomba kwigirira ingendo kugira ngo amakonti yabo y'amafedemisi yagume yuzuye kuko rumwe ntacyo giye gufasha kuko aho ibiganiro byabereye ku rumwe nta musaruro uriko biratanga.
Murakoze Dinandos. Reka duhe ijambo Stanley agira icyo avuze ko yashikirijwe na Gordien na Dinandos, avuga ko iyo bagiye mu biganiro atabikorwa birangurwa ahubwo ari amajambo gusa. Duga ku ijambo mushya na Estani.
Ego ntanguye kuri Gordien. Mu bisanzwe bo tumva ko bariko barabona yuko abanyepolitiki bari hanze bariko barashyiramo kudashaka gushaka guke kugira bagumye baguye batera udugararo mu gihugu. Bose ubona ko bariko baravuga bati yabasha kuganira ntibaganire ibishika ere kusaba mananiza nibiga navuze yero ni kuri damushimiye yaterere cyumviro na birebire hata nuko yavuze yashikikiye ibi yavuze ati niba yanire bishika ahubwo mbere je bijarebera hanze y'igihugu cyo kuri twebwe n'ibyumvu ko ngira ababwiye kwibwira abazungu niba ivugira baje ngaha batahuke mu gihugu bayivugire ngaha iyo twe turije twipfuza mugabo mu gihe bavuga ko umutekano wabo ukamete neza ntibabiganire leta nigende babiganire batahe bafite umutekano kuko hariho uburyo bwinshi bwo kubakingira amakungu ashaka bishyemo ugushaka babakingire baze batahe mugabo bafite umutekano ubu batahe kwanza ubwa mbere bagarukira abantu babo bamerewe nabi ngaha namwe uyu nawe zuzuye ya
Dinandos kwizera
nawe nyene navuga cyo kimwe na anuze na Gordien nawe nyene aravuga nti leta abo bantu batavuga rumwe na leta ibashyira imbere imeze abanyagihugu niba ni imwe twese ziriho turavuga uno munsi Frederic woza ngaha i Bujumbura usanga uko wahasize atari ko imeze wishi yaheze yarabaye imeze nabi umuntu vraiment yaragorana kubwira iyi demokarasi uje muno mubaya to turavugana ye bibiri n'ahantu abantu benshi bibaza ko tuba ndaha rero bisigura yuko uno munsi abantu turumuro uko urumva rero ibiganiro bayagwa baramire rero niba banze twemeranye n'ibi na leta niba banze bumve ko umutekano uhari wowe n'igihugu
ama
ingorane gusa baganire kuri iki kibazo cy'ubukene bariko baragenda bagira amakungu bafashe Burundi
ndabona kanya katujanye
ko batahe baze gutegura amatora nicyo ariko baravuga bose bisanzwe baragaya
yari nyifata y'abanyepolitiki kuko arega abanyepolitiki yakwa Frederic abanyepolitiki nuko kari abanyepolitiki benshi bari ngaha ubwo guharura bari hanze tukagwarika bari ngaha ukamukompara utusanga bo bari hiye ari bake pa raporo y'abari ngaha niyo bituma rero ariho bati sera demokratiki
ego muri demokrasi ariko nta muri demokrasi nkuko mubivuze Stanley nta ukumira abandi banyapolitike tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Elize. Elize mwiriwe neza?
Mwiriwe Frederic.
Mwiriwe muri hehe Elize?
Ndi mu Rugombo.
Izina ry'ikirundi ninde?
Ngenda kuri yo.
Ngenda kuri yo duga kwijama mu kanya gato ndabona kanya katujanye.
Ego generali fise icyo nagomba kubaza uyu mutumire ataristani nuko namwibagiye izina.
Itwa Lionel ndashibiye telefone meze nabi cyane gose yatunaniye yanse gose.
Ego umva Lionel hari gihe numvise yavuze ati ngo uberakeneye yuko ngo uhajyamo ngo akigoro ngo kugira ngo ngo abanye politike batahe rega nuko telefone yiwe yanse nagoma ndamubaze rega avuze ati birakeneye yuko ngo hariho ngo icore piheba ngo nabagwanya leta baheba bisiguri definition cyo cyari kibazo cya mbere hanyuma ikindi nacyo nagomba gukomereza mvuga nukuri jewe ndumva ngo kuva mu 1960 bavuga ati ngo cyari gihe cya instability politique uno munsi harabayeho demokarasi hamaze kuza demokarasi rero icyo gihe cya instability politique nuko hariho intwaro zo kuza barafata ku nguvu none kuri uno munsi ko leta ivuga yuko yishimikije ingingo yawe ni yuko atamunaganira n'uwashatse kumutembagaza mbega bashaka leta yuko yohunyura igitegeko mbega amategeko ahari kugira ahunyugwe arengwe ikintu mbona n'ukuri umuhuza kugenda muri Finland kuganira na Senared nta kosa yakoze kuko Senared ntigizwe n'inkozi z'ibibi gusa hariho abataye umurongo ariko bogaruka ni byiza ariko n'ukuri twosaba leta yuko ibona yuko izo bigiye guhonyora amategeko n'izo yahonyore izo ganira nabo yategereza kuganira abitategereza kuganira nabo ibareke hanyuma twosaba yuko amakungu nayo natohonyora amategeko ashaka gukanamiza leta y'u Burundi ku ngingo zisanzwe zizo
reka duhe n'akaryo ubundi ubundi munywanyi Gregoire yarindiye mu kanya gatari gato kanya gato cyane rwose muri beneza Gregoire
niriwe
izina ry'ikirundi ninde ndiho kubwayo mu kane gato cyane rwose umuntu umwe ikibazo cy'imvuro
mwavuze ngo tuvuge ibyo Benjamin Mukapa umuhuza w'abarundi ibyo we musaba turabasabye badushinire imbere kusabikanya ubutegetsi ko turiyamiriza ibi bintu by'umwengano bwami abantu baca bamenyera bigatuma ubutegetsi budakora neza ku mpamvu
ndabona na telefone ya Gregoire itameze neza ariko Stanley mugusozera mugira icyo muvuze kubishikirijwe na Gregoire aravuga ko yosaba umuhuza kugira ngo ikaba sabe ntihabe intwaro zimeze nk'intwaro ziguma ku butegetsi na Elize akaba yashikirije ikindi cyumviro muduwe ku ijambo mu cyumusozera mugusozera kandi no gusaba mugire namwe icyo musaba abazotungaje uganiro haba umuhuza asubiye kubonana na wa murwi twavuga haba umuhuza mpuzamakungu asubiye gutuma kwa Barundi ikintu mwifuza kugwaruka cyo korwa n'ikihe duga ku ijambo muse ubuntu umwe n'inusa
murakoze cyane re kuri Gregoire ariwe yanahereje erega bari cyaje ibintu umuhuza kwerusaba ibiganiro bituma ngo leta iyicanye iguma ku butegetsi leta kuguma ku butegetsi ni demokarasi abantu igihugu gifise ubwigenge igihugu gifise uno mugihugu gifise ubwigenge mu kugenga hakaba n'ukuntu kuza ku butegetsi bitunganije uno mutwe n'amatora n'umwene gihugu nibyo bituma ubona iyo bahiganye ijyanwa ba imigambi ushaka wese ndetse n'abigenga bakajyamo hamwe urose ayo majwi bakayamuha murumva rero ko atari umuhuza yotegeka ko ngo abacanwe bariya ngo nibagume ngo nibahagarike inkunze uno munsi amategeko agenga abarundi araba abarundi acunganya abarundi nibyo gituma mbere ndetse nta
Ego me, Stani iranyibutse ndabona kanya katujanye nzosubira kubatera ka moto kugira ngo tuyage ndagushimiye cyane gose ndashimiye na Lionel ndayizeye turashimiye abanyamanyu radio ijwi rya Amerika bose baduteye kamo bagashikiriza ivyumviro n'ibibazo byabo turashimiye Nelson engineer adufashe mu gihe bw'ivyuma tukaba kandi dushimiye na Fatou Karara yadufashe kwigiranya ikiganiro turabifurije amahoro n'umugore wa mwiza mwese